nzamba
nzambi rasamirana
amakuru makuru makuru yaranze none
mwiriwe mwese bakunzi ba hajo nzamba sangwe kaze mu makuru 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 yaranze none amakuru mugire mushikirizwe na jewe Josine Kaze sangwe kaze
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ano makuru 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 tuyahere mu mutekano muke waranze zone Gatumba aho abantu babiri bishwe abandi bane barakomereka kubera grenade yatewe muri zone Gatumba komine ya Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura wakoze iryo bara nawe nyene yaciye yicwa igihe yari ko aragerageza guhunga ni nkuru ya Haul Nkengurutse
amakuru dukura ngaho habere iryo bara atumenyesha ko iyo grenade yatewe n'umuntu azwi ku izina rya Nestore batazira Rasta uwo Rasta ngo yabanje gushwana n'umukozi w'ubutike iri ngaho muri iyo zone hama mu nyuma ngo niho yafata grenade ayitera ayirabisha kuri uwo bari baje gushwana akaba nawe yaciye acikana aho nyene ayo makuru avuga kandi ko iyo grenade yahitanye n'umuntu yari ngaho agendesha moto ikomeretsa n'abandi benshi nk'uko tuvyiganirwa n'uyu yabibonye
araje hanyuma asangura gushwana na nyine batike kandi dasanya tuzakumva ikintu kituretse turiruka mugabo hageze akanya tugaruka tugarutse dusanga ubo nyine batike yamaze gupfa hari hakomeretse n'abandi batari bake turabajyana kwa muganga ariko igipolisi kimaze gutabara cyaciye kidakiranya ruka gica kicoreza imodoka uwo Rasta kandi dasanye ntitwaza twumva amasasu menshi ariko aravugana twigeze tumenya ibyo ari byo rero ariko mu gitondo niho twamenye yuko ngo igipolisi cyahabwe ikimaraso ku gipolisi cyari gikwiye gukora amatohoza kikamenya ukuntu yarwanishije aba yari abitse nuko baciye bamwica nyine
iryo bara rimaze kugwa igipolisi cyaciye kihashika kirafata uwo mugizi wa nabi mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano Pierre Nkurikiye yavuze ko uwo mwicanyi yishwe arashwe n'igipolisi mu gihe yakoroka ku modoka y'igipolisi ashaka guhunga abanyagihugu bobo ngo bifuza ko imbere yo kumugirira nabi bari kubanza gukora amatohoza yose ashoboka ajanye n'ubwo bwicanyi
nayo urunani Sephora Rusharu burikiyemo abatavuga rumwe na leta rwasavye umukuru w'igihugu ubwiwe gufata ingingo ruhasha zikingira abanyagihugu bariko bazira ubusa Federico bavuga iyumvira akibaza nyabuna ko bari nyuma yitegwa rya yo magrenade boba bacuditse n'ubutegetsi tumukurikira
kuva itariki 19 gushika mu itariki 29 haraheze iminsi 10 bituraruhuka Jo rero tabifatanya n'ugo rugendo Perezida yaragize kubera ko byaciye biba atari hari nkabanzi kandi ko muri senge FDD hariho abantu benshi bariko baragwanya ivyo Evariste ariko aravuga avuga ku bucamanza avuga ku basuma kubera ko abariko baragiriza abantu batari bake bo muri senge FDD kandi bari hasi hagati no hejuru abo rero bariko baramugwanya mu byukuri kubera ko bavuga bati ibintu aguma avuga bizodukwegera karambaraye rero nibazanye imbonera kure mu bidoga barimwo jari umuntu asigure neza tubugira imbonera kuzigiza imisi zidoga kubera ko asa n'uwazata akazi kandi ko uyu munsi bavuga bakazifunga urumva bavuga bati guhungabanya umutekano n'amagrande kw'ibigwanisho barabifise amagrande barayafise inkoho barazifise guhungabanya umutekano n'amagrenade cyangwa n'inkoho byabisigura biti burya rero reka twebwe tubwire tuke tubyitirira bamwe batera kuri aeroport hanyuma naho babihakana turigume tubibeke kako gushikaho twebwe tuzovuga tuti ubu nibaduha uruhusha twirabira umutekano wacu hama dusubire kwigirira ijambo mu gihugu cyacu ibyo twari twararonse kuri nyakwigendera nkuru nziza ibi bintu bikwiye guhagarara uko bitanguye ko ntumenye iyo biherera rero birakwiye guhagara bihagarikwa nande ntibihagarikwa n'imbonera kure ekayi bihagarikwa na leta bihagarikwa n'abapolisi bihagarikwa n'igisirikare kuri bajejwe umutekano w'abanyagihugu nibaje inama barabingena ibi bintu bihagarara rwose dusubire no kubyumva mugabo ntitwumve ngo twumvise ngo abagwanyi naka ngo twese ngo imbonera kure ngo nimuze tukambara urwaga ngo tugende nimwebwe ndabashinze ibyo kuko nibagenda kubigira umva bagenda kwica abantu bagenda kwica abo badashaka kubatambuga rumwe urumva nitanduru ziriko ziragwira mu gihugu kusangiro uyu ntuzanya Président Évariste bwa gutegetse bwiwe buriko burahakumurikira bariko barabyimba mu mizi narabe neza bamusamaze ngo nabantu bari bitabara nibiki ariko baratera magrenade jewe kubwanje ndibaza ko ari modera president nabihagarike navuga ati jewe aho ngeza ndasavye mundu baza kufata na grenade tumubone ariko arahanwa ubwo nyene none bazimangana gute bazitera gute bagaca bazimangana ubwo nyene ko badafata abazitera none kuvuga rero abazitera barakomeye gusumba abapolisi gusumba abasirikare
amakuru twabateguriye arabandanya abantu babiri baranyurujwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuwa 26 nyakanga muri zone Kanyosha ya komine Muha mu gisagara ca Bujumbura abegereye imiryango y'abo bantu baratabaza basaba kumenyeshwa aho ababo boba barajanywe bakavuga ko bafise amakenga menshi ku mutekano w'ababo abantu banyuruzwa bakavuga irengero bariko baraba benshi mu gihugu ukwezi kwa nyakanga konyene abantu bamenyekanye ko banyurujwe ni batanu bamwe muri bo imiryango iramaze kwihebura ko batacizeye kubona babo ari bazima
Pacifique nini nahazwe yarongoye umugambi ndondeza wishira hamwe Fokode yarabenyesheje ko arajwe ishinga n'inyuruzwa ry'abantu ryabaye ndanse mu gihugu akagereranya umurindi iryo nyuruzwa ririko muri kino gihe cyo kimwe n'inyuma y'ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kugiwe ngo ni ivyaha bitababarigwa umwanya wari wo wose abarongoye igihugu bazobibazwa
muri no minsi ibintu by'abantu banyuruzwa byasubiye gufata umurindi udasanzwe ubu akanya akari kokose tuma turonka abantu batabariza ababo bavuga ko bafashwe n'abakozi biperereza kandi batazi iyo bagiye kubapfungira abo bantu usanga bariko barafatwa baragwiriye cyane mu za mugamba mu bantu bava mu za mwaro majya mu za agenda n'ahandi bakamo kandi n'abanywanyi bo mugambwe CNL batari bake usanga benshi bari mu mugwi usanga ari bava mu bwoko bw'abatutsi abandi ugasanga n'abanywanyi ba CNL kumbure harimo nabake bavuga ko baba barabaye abanywanyi ba MSD ibi bintu birateye ubwoba umuntu aravye umurindi biriko womengo twasubiye mu 2015 no mu 2016 niho umwanya wose twaguma tubona ubutumwa bavuga ngo alert baratwaye umuntu ntituzi wa mujanye uyu munsi rero tubona ibi bintu bisubiye ku rugero ruteye ubwoba icyo dukunze kubona muri no minsi nuko guhagarika abantu bikogwa n'iperereza ryaba iperereza rijya gisivile SNR cyanke iperereza ryo mu gisirikare byamaze kuba nk'ingendo yuko guhagarika umuntu ari kumunyuruza rero twosaba abategetsi b'Uburundi ko bahagarika ivyo bintu tukanabibutsa ko ari ibyaha bikomeye cyane bitanati gihe impera n'imperuka ubutegetsi bw'Uburundi buzobibazwa
inzamba
ibihushane mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi nivyo zaranze amajambo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije mu nama nkuru ya ONU byavuzwe na Innocent Muhozi yarongoye ikigo OPEB ciyemeje guhanura ibimenyesha makuru akaba yashikirije inyuma yaho umumenyesha makuru wabonesha FM Emery Richard Niyonkuru akubaguriwe akongera agahagarikwa aho yari ko aratohoza kubwicanyi bwari bwaraye bubereye ahatewe grenade muri zone ya Kamenge Innocent Muhozi asaba umukuru w'igihugu gukoresha ububasha afise ave mu majambo Uburundi yaga bube koko uko abuvuga ni inkuru dushikirizwa na Benia Tserakana
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko kugira atsimbatazwe intwaro rusangi zimwe mu nkingi zigize zashizwe imbere muri leta arongoye harimo ukwishira no kwizana kw'ibimenyesha makuru agashimikira ku biganiro byasizwe imbere ibyo navyo bikaba byatumye amwe mu maradiyo yugawe mu 2015 kubera imishamirano yugurugwa ariko Evariste Ndayishimiye ntacyo yashikirije kuyaturiwe n'inzego z'umutekano za leta
le gouvernement se concentre
leta yashize ingufu mu gutsimbataza kubahiriza gatakazi na muntu ugutsimbataza intwaro ya demokarasi ukwidegembya mu byumviro no kumenyesha makuru ingufu zidasanzwe zatumye haba ukuja inama n'ingingo n'abanyepolitike abamenyesha makuru hamwe n'amashyirahamwe adahanira inyungu za politike ibyo byatumye hugurugwa amaradiyo amwamwe yari yarugawe igihe hari ko haraba imishamirano mu mwaka w'2015
Tibgake kabiri, hivyo mkuru gihugu ya vuge muna maya onu kuwa mnongi unakata tunyakanga vya chevi vuguru zguani kuwa gugwa ajiu menyesha makuru eme risha niyonguru akorela bonesha efeme aho yari gutohoza makuru. Wamenyesha makuru yarafashwe arafungirwa muri komisariya y'igipolisi hafi amasaha 5 n'ibikoresho by'iwara vyakwa. Eme Richard Niyonkuru akaba yari gutohoza makuru muri zone ya Kamenge ku munsi wa 5 w'indwi iheze ahari haraye habereye ubwicanyi ku rugo rw'intwazangabo. Mu kigo kijeje guhanurana hagati y'abamenyesha makuru baratera ibyatsi yo ngendo yo gukubagura abamenyesha makuru baba ariko bakora akazi kabo. Inosa Mozi arongoye ikigo OPB akaba asaba umukuru w'igihugu gukoresha ububasha afise ibyo yifuza ku Burundi bive mu majambo nayo ubu uko ibintu byifashe avuga ibihushane n'ibiba mu gihugu. Inosa Mozi
ibyaraye bishikiye Richard Niyonkuru birerekana neza ko ibyo umukuru w'igihugu yavuze New York atacyo bipfana n'ibiri mu gihugu. Kuko ntushobora kuba uhagarika umumenyesha makuru yagiye gukora akazi kiwe akubitwa imigere akubitwe inkoho bamukwege bamukura hasi yaguye bamukwega ku mishatsi akubitwe amahiri hanyuma ngo uvuge yuko mu Burundi ari igihe yo kumenyesha makuru bwo gushikiriza ibyiyumviro ko societe civile imenyesha makuru bikora ibyo umukuru w'igihugu yavuze ntaho bisa bisa n'ibiri mu gihugu kuko nawe yaranabivuze ari mu gihugu kuko atabutungane buriho mu Burundi. Igihugu rero kitarimo ubutungane nta bwigenge na bumwe wokwizera ko bubaho kuko ubutungane ni bwo bwubakirwa ko iteka ry'umuntu wese. Ni ngombwa rero umukuru w'igihugu ahubwo akoreshe ubushobozi afise kugira birya yavuze burya Burundi yavuze butebe bubeho kandi ibyo abikoze ntawe utomushigikira. Mugabo ntibiherere mu majambo mwe nari atacapfana n'ibyo abantu ariko baraba abantu bariko baranyuruzwa abantu bariko baricwa abantu baratotezwa yari igihambaye byo bari uko yokoresha ubushobozi afise kugira bijye byasha kurya yabivuze.
Tubibutse ko kuva mu 2015 amaradiyo yigenga amaze guturigwa bamwe mu bamenyesha makuru barenga ijana bagahunga igihugu abasigaye mu gihugu ntibahengeshanije gukubagurwa nk'uko ivyegeranyo vy'amashirahamwe mpuzamakungu agwanira ubwigenge bwo kumenyesha makuru adasiba kuvyerekana.
Tukiri mu bijanye n'uburenganzira bwo kumenyesha makuru nyene sendika y'abamenyesha makuru mu Burundi UBJ yari yamirije yivuye inyuma ingene leta idahengeshanya kubura buza abamenyesha makuru mu kazi kabo. Mitangazo yasohoye kuwa 28 Nyakanga aho hibukwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge mu kuronswa makuru. Iyo sendika yavuze ko iyo abamenyesha makuru batoroherejwe mu kazi kabo abahahombera ari abanyagihugu baba batakironsa amakuru nk'uko bavyifuza. Iyo sendika igatera intege abamenyesha makuru ngo bakomere ku muheto mu kazi kabo naho inzitizi zitabuza. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe UNESCO we abona ko uwo munsi ukwiye kuba umuco ku bakeneye kuronswa amakuru y'ukuri muri kino gihe ibihugu biriko biragwanya umugera wa coronavirus. Kurikira Audrey Azoulay ni umuyobozi mukuru w'ishirahamwe UNESCO.
L'accès à l'information, le droit des citoyens de demander et de recevoir librement des informations d'intérêt public sont aussi le socle d'autres droits, la liberté de...
Kuronswa makuru uburenganzira bw'umunyagihugu bwo gusaba no guhabwa makuru mu bwigenge niyo hafatiye n'ubundi burenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro, kwiga, kungana imbere y'amategeko no kugira uburenganzira bw'umunyagihugu. Ariko yamara hariho ukutangana mu bijanye no gushikira amakuru mu bamo bice bya kure n'abasangwa butaka usanga bataronka amakuru mu rurimi rwabo. Cyo kimwe n'igice cy'abantu bari mu isi badashobora gukoresha ubuhinga ngo bukana bumenyi na cyane cyane abakenyezi n'abigeme kuronka amakuru birabagora canke ntibaronke namba. Muri icyo gihe nyene intamba myiza itatu zirahari zibuza abantu kuronka no gushikiriza amakuru. Ubwa mbere n'umutekano n'amagara y'umunyesha makuru mu gihe baba ariko barakora umwuga wabo. Muri bino bihe bya coronavirus ishirahamwe mpuzamakungu rya Swisse ryarashoboye guharura abamenyesha makuru bagera 127 bafuye mu bihugu 31, ibice 2/3 muri abo baguye ku kazi kabo. Ni mu gihe rero abamenyesha makuru bakora umwuga wabo mu bwigenge bageramigwa mu bihugu bidafashe ingingo nziza zo kugwanya ikiza cya corona. Ikigo cy'amategeko n'intwaro rusangi cyasanze ibihugu birenga 40 byafashe ingingo zitabereye zihungabanya ubwigenge bwo kuronswa makuru. Kuri uno munsi mpuzamakungu ishyirahamwe UNESCO ryagira rihamagarira amaleta kutabangamira ubwigenge bwo gushyikiriza ibyiyumviro nubwo gukinga coronavirus kuko habuze kimwe muri ibyo ataco bimaze.
UNESCO voudrait donc appeler les gouvernements à ne pas opposer liberté d'expression et sécurité sanitaire. Car sacrifier la première à la deuxième, c'est finalement risquer de se priver des deux à la fois.
Na y'urwaruka ruhejeje amashuri yisumbuye rugiye kuzobanza gukorera igihugu imyaka ibiri ico bita service patriotique volontaire mu Gifaransa. Ibyo byashikirijwe n'umunyabanga mukuru w'umugambwe Sende DFDD Reverien de Kurio. Ayo majambo yayashikirije kuri uyu wa kane mu gikorane cy'umugango uri ku butegetsi. Federico Bavyumvira yahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi asigura ko iyo mvugo yurongoye umugambwe yerekana neza ko batarategera uko igihugu gitwagwa. Ibyo nito na Jean-Marie Ndabashinza.
Urumva rero ibyabaye mu gihugu birakomeye. Niyo bikomeye bitubiri.
Uyo ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD hari kuri uyu wa kane mu gikorane cy'uwo mugambwe aho yari kavuga ibyavuye muri komite y'umugambwe. Reverien Ndikuriyo ati ugwaruka ruhejeje amashure yisumbuye rugiye kuza rurigishwa gukunda igihugu mu gushirwa mu gisirikare imyaka ibiri kugira ngo igihugu kubwiwe kije ku murongo.
Hariho bishi zafashe ingingo zafashe z'uko banaweza amashure bashobora kuzinda imyaka ibiri byo kurahira bishi patriotiki volonte higishwa da higishwa kurwanya igihugu higishwa gukunda igihugu hanora kuri migambi imyaka ibiri iheze bagende babandanye ibindi mugabane bashe bagenda kunozigira kubisikana kubisikana kugira igihugu cyacu kije ku murongo.
Frederic bavuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi asigura ko abarongoye igihugu bataramenya n'ubu ingene igihugu gitwagwa. Kubwiwe ngo uburongozi bwiza ntibushobora kubaho mu Burundi mu gihe ingingo ziraba igihugu zifatwa n'umugambwe naho uwo buri ku butegetsi.
Nyene ibyo bikorwa by'umutekano byo gutunganya ugwaruka ngo genda kugira mwene izo service si iby'umugambwe, so umugambwe uza kubivuga babivuze naho bo bivuga iwabo ariko ntibabivugira hejuru kubera ko ni kimwe kibyara inzego zusanga zinjiranamwo. Twaravuze cyo buri kibazo kihari nyamukuru mu Burundi ari uko inzego z'igihugu utamenya uzitwara uwariwe. Bimwe bita regime de droit no kuvuga intwaro ishingiye ku mategeko ntibigishoboka kubera ko umugambwe umwe ni utegeka inama nshinga amateka ni utegeka ubucamanza ni utegeka leta. Ingorane zihari nuko bidashoboka ko ubwo burongozi bwiza buhaba igihe uburongozi buturuka ku mugambwe umwe. By'ukuri tubivugisha ukuri n'umugambwe CNDD-FDD wononye igihugu
si umunyamabanga mukuru w'umugambwe afata mwene iyo ngingo nacyo bituma ngira ngo batarumva neza igihugu ingene kibwiriza gutegekwa kibwirwa gutegekwa n'abanyagihugu. Abanyagihugu nabo baca mu nzego kuko akaga k'umugambwe umwe nta utakazi nacyo bituma iby'u Burundi bitera bigorana kubera izo warongoye urunani Sefor Arusha ruhurikiyemo imigambwe itavuga rumwe na leta avuga ko ingingo nk'izo ziraba igihugu n'abanyagihugu zibwirizwa kuyigwa mu bisanzwe n'inama nshinga mateka kuko ariyo ibi bifitiye uburenganzira.
Nino ngaha duce dusozera makuru yaranze inondwi iheze. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kuyumviriza. Josine Kaze akaba ije nayo bashikirije ndabike banuye naho ubutaha.
Ngiyi nzamba
nzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze inondwi.